Hachi igihe Yesu atora 70 mu bamwizera. Arungika babiri babiri ngo bagende mu bisagara no mu mihana bamutegurira inzira. Arababwira ati abashaka kwizera ni benshi ariko nibaronka babigisha. Nimwinginge Imana irungike abakozi. Ati raba ndabarungitse muri abantu beza mugiye mu bantu babi ariko nzoba ndi kumwe namwe. Arababwira ati ntihagire ibyo kujya mutwara canke amahera ntimugende muraramukanya mu nzira. Ati nimwashika mu nzu muravuga ati amahoro abe mw'iyi nzu. Niyaba ari umunyamahoro amahoro azohaguma, niyaba atari umunyamahoro amahoro azobagarukako. Niba bagaburira murajya munywe mumareho iminsi kuko umukozi abegwa n'impembo. Nimwashika mu bisagara bakabakira murakiza abagwaye muce mubabwira ati ubwami bw'Imana uri hafi. Aho muzoshika ntibabakire muraca mwigira ariko mubabwira ati ubwami bw'Imana uri hafi. Kuko uzobanka azoba yase jewe kandi azoba yase n'uwantumye. Bagarutse baramubwira ati Yesu n'amadayimoni aratwumvira mu izina ryawe. Yesu arababwira ati mbonye Satani yakububasha mukanye isase. Ariko ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo ntihagire icyo bibagira. Ariko nimunezerwe yuko mutsinda amadayimoni mu izina ryanje. Munezerwe nuko amazina yanyu yaba yanditswe mu ijuru.